iri ni ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, turi kumwe na Atanaze Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe Tubane, turi kumwe kandi na nyakubahwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold, turi kumwe na Minani Herman akura inyungu mu giterwa tugomba kuvuga ko citwa Jatropha, igiterwa mu kirundi bita ikivura hinda. Nagomba ntangurire kuri Atanaze Mbonimpa ku gashimwe aheruka kuronka agashimwe Energy Globe Award ko muri umwaka w'2014 yahawe na Fondation Energy Globe yo mu gihugu cha Autriche. Washobora kuducira ku mayange ku vyerekeye ka gashimwe n'ukugene mwakakiye n'icyo kari kagenewe.
Gashimwe Energy Globe Award amagatangwa umwaka utashe na fondasyo yitwa Energy Globe yo mu gihugu cya Autriche. Umwaka rero kahawe ishyirahamwe Tubane turongoye kubera twagize umugambi witwa ikivura hinda mu ntara ya Gihanga. Ugashimwe bakaronkeye Nairobi mu gihugu cya Kenya, duhuye n'abandi bagenzi bacu bo muri Kenya, bo muri Tanzania n'abo mu Buganda bashoboye gutorwa mu yindi migambi yose muri uyu mwaka w'2014. Nagashimwe rero kadushimishije kubera kwiye akamaro abanyagihugu urazi ibikorwa twatanguje uyu mwaka.
Hanyuma tuze rero kuri icyo gitegwa Jatropha, iyo association yanyu Tubane iriko iragerageza gukwirakwiza mu gihugu. Mu minsi yahera twageze kuganira ku vyerekeye icyo gitegwa n'akamaro kacu. Nibihe mumaze gushikako, intambwe mumaze gushikako, ni intambamyizo wazikiri imbere mwoshobora kubiducira ku mayanga?
Mu mezi yeze twaraganiriye mu ntango z'umugambi, aho tugeze rero ubu tugeze mu iherezo ryawo. Iyo tumaze gushika ko ni byinshi, urabye abanywanyi bashoboye kugitera mu ntara ya Gihanga, urabye inyigisho twamaze gutanga, urabye akamaro amaze gukuramo, haba gukora amavuta n'uko bigisha ingene bazobikoramo ifumbire mu minsi iza, urabye amanama tumaze kugirisha n'abanyagihugu n'abajeje umutekano bajejwe gukingira ibidukikije, urabye abasingira ikibira kimeza cya Rukoko, urabye abajejwe intawaro muri komine ya Gihanga. Maze kugira ibiganiro bitari bike tubereka ingene bokura akamaro kenshi muri icyo kivura hinda. Yaradushimishije rero kugushika uyu munsi, baza ko abanyagihugu bageze nabo gufata mu minwe icyo giterwa kikabagirira akamaro, kuko baramaze gushora tukabaha amafaranga, baramaze kuronka n'inyigisho zitari zike zijyanye n'icyo giterwa.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro giha ijambo abatwumviriza, tuze kuri nyakubahwa administrateur wa commune ya Gihanga Ndayisaba Leopold. Kubiberekeye nkuko Atanasi ariko yabivuga, ndibaza ko ariko aragerageza gukwiragiza icyo gitegwa mu karere kanyu, n'uruhe ruhara mufise mu kugerageza kumvisha nk'abanyagihugu ku byerekeye akamaro k'icyo gitegwa? Icyo gitegwa mubona kigeze he mu karere muyoboye?
Murakoze cyane. Icyo gitegwa kivura hinda mu komune ya Gihanga arakirima, bakaba bahurikiye mu mashyirahamwe. Nkavuga ko icyo ari ikintu cyiza cyane kugira ngo bumvishe umugambi abantu banza kubashyira hamwe, binorohe no kubaha inyigisho mbere no kubakurikirana. Hanyuma natwe nk'abagize intwaro ntiduhengekanya guhimiriza abenegihugu turongoye kugira ngo batere icyo gitegwa, narijya gifise akamaro kenshi cyane, haba mu gukingira ibidukikije, haba mu kwiteza imbere, mu guteza imbere ubutunzi bw'imiryango, ko wakirimye arashaka kubungukira akakura amahera atari mazima. Rero kudushiri tugatageza haba mu manama tugirisha abarongoye abandi, haba mu manama tugirisha abanyagihugu ku mitumba, bageza kubabwira yuko icyo gitegwa bari basanzwe bakoresha mu gukingira imbibe, bari basanzwe bakoresha mu gushinga uburimbi cyangwa mu kuzitira ingo, ko icyo gitegwa gifite akamaro ntangere, ko boshobora kukijukira mbere bahagitera n'ahandi, narijya gishobora no kubana n'ibindi bitegwa mbumbarugo. Mu by'ukuri turiko turagerageza, naho intambamyi zisa n'izihari, tubaza ko ku by'ukuri abanyagihugu batari bake badashobora kumva icyo gitegwa, maze nabo
muravuze izo ntambamyi muzi ducira ku mayanga izo arizo intambamyi nyamukuru.
Iyi ntambamyi ya mbere ni uko bavuga bati none icyo gitegwa ko gisa ari na gishasha, coba isimbuka gute umuntu arimye iyi gitari ushobora gukuramo amahera angana gute? Murumva ko nizo n'intambamyi bizanye no kwigisha nkeya zisaba kumbura abantu b'abahinga, acanye kuba bafise ubundi bororero bw'ahandi hantu amaze gukeneye ntamba myeze kubura aho barima kubera ko uradze ku isi ndimwa iguma yaga ivanye n'ibirana by'abantu izo ni ntamba myamukuru hama bakavuga bati none igiciro coco kingana gute mugabo nibaza ko ico kintu gitoya coroshe kubakuramo ko bonyine ibo bigurisha bahubwo birimo amafaranga bahagurisha ibintu bikodwe bivuye mu mwimbo wabo nibaza ko ico giciro coco coba intamba myinto ya cyane bivanye nuko mu gihe wabarimye umwimbo kaba mwinshi uso babonyene kingurira haraye amasabu
Nawe buhori Madeleine musanzwe muri mwishyira hamwe association abahumure ligerageza kwimbura ico gitegwa ja trofa bita ikivura hinda mu rurimi rw'ikirundi iyo association yanyu ibigejeje hehe kuvyerekeye umwimbu w'ico gitegwa mubivuga kwiki
urakoze kumijambo ipo twebwe kuryo gitegwa nuko twari tubivuga kuva kare kitwa kugufagishika twara gishimye cyane kandi twara gikengurutse ico kwane dusaba n'ubu niba tutabaze indimo zikwiye zebwe amashyirahamwe ari ngaha muri komine Gihanga yamaze gutangura kurima icyo giterwa cya jotrofa tubandanye hanyuma bazozana n'abandi babandanye hanyuma mugabo ntibatwinube abategetsi abari ku ntwaro nibaduhe imirimo ikwiye urukoko ruriho barashobora kuduha aho turimira leta ntibuza aho iduha kandi twohatera kandi bikagenda neza natwe inimba ibonetse mubona ko nabone mu muryango hari ikintu cisununuye barazi yuko ubukene buhari hamaze kuboneka amasabuni menshi hakaboneka amabuji amabuji arakenye nk'akarorero nk'ejo ngaho iwacu muri santere Gihanga bavuga ngo nta mabuji ahari amatara yabuze biratugora bicaho umuntu yirukanga kugura amabuji akabura aho ayagurira ariko tumaze gutangura kuyakora izine yacu imaze kuboneka twoba duhiriwe ari iwacu ni bose birakugorwa reka n'abandi bose mu Burundi twoca duza turafornisa neza kugira ngo abantu baronke icyo gikoresho cyo kuba kivuye muri jotrofa
minani Herman mu bantu bakura inyungu muri icyo gitegwa muragurisha ibikivuyemo nk'ayo masabuni mwoshobora kutubwira ukugene umwimbo wanyu mu gukoresha n'ingene uwo mwimbo ungana nico mutegekanya gukora mu minsi imbere kugira ngo mwongereze umwimbo
Eko murakoze ku mijambo urumva ico gitegwa ja trofa kuno twagikunze urumva nuko baje batubwira yuko kivamwo amasabune ikavamwo amabuji eka iravamwo namavuta yirango yo kwasama mashine ya magrupe bwebwe rero twaciye tubikunda kubera kuko urumva ayi wacu nta gitegwa cyari cegereye abanyagihugu cyabamo amavuta hanyuma rero ico gitegwa twebwe nkora nayo ivuze kare twagikunze kubera kuko naho haba muci icyuma ico gitegwa kandi iciza cyacu uragiterana n'ibindi bintu nk'ibigori nk'ibiharage eka ibintu byose bishika hafi atagenda kure cyane hanyuma ikintu cyaje gitegwa twagikundiye nuko ugiteye rimwe kuko kiguma gikura niko kiguma cyama ciyongera umwimbo kiguma cyama ni gitegwa udatera ubusi ejo ngusubire ugitera kandi ni gitegwa utera rimwe kikamara imyaka myinshi kiguma cyama icambere na mbere cyo twagikundiye nico hanyuma umwikerekeye cy'umwimbo nacyo umwimbo urabona ko dufise ahantu hatoya twagiteye hajewe nayo narateye nk'ihegitari imwe rero yarashoboye kuvamwo kubera bwari bwa mbere ibiro amajana ane urabona ibiro amajana ane kubera bwari bwa mbere urumva ntibyategezwa kwama cyane ubu rero niyumvira yuko umwaka ushobora kuronka nk'itoni n'inusu cyangwa itoni zibiri ariko rero ikintu twebwe twariko dusaba twasaba yuko imashini zibikora ngo zitwegereza none umushinga ntahe mbona impa yaraye atubariye ku imashini twiterura tukayitwara tukayiyegereza hari Gihanga ariko bishobotse bozoduha n'iyindi gira kabiri mugabo n'ibindi nk'uko nari namye ndabisaba wasaba yuko nyakubaha misantere wacu w'Igihanga yo dusabira ahantu nk'uko twebwe amashyirahamwe twariko turiyunga kugira tuje hamwe ico gitegwa ja trofa tugitere ahantu hanini kubera kuko amasosiasiyo yose twagomba gukorana iyo muri Gihanga kugira turabe ko ariho twokwiteza imbere kuko amasosiasiyo nayo iyo yegeranye afashanya byinshi akaronka umwimbo muremure
tugaruke kuri Atanaze Mbonimpa, Atanaze ico cyumviro cabaje mu gute kuba mwahisemmo ico gitegwa ja trofa nta bindi bitegwa bindi bihari mwashobora gufata bishobora kuvamwo ivyo muri ko muravuga nk'amasabuni amavuta eka numwavu namabuji ni kuki mwafashe ico gitegwa ja trofa
cyakashatse twagize twasanze ari gitegwa abanyagihugu bari bamenyereye mbwa batashimwe ntombero nyamukuru kwari gukingira kibira simeza cyarukoko n'uguha uburyo bwo kwiyungunganya abanyagihugu bahegereye batsindiye ikibira batagikuyemwo ubutunzi burimwo n'ibinyabuzima burimwo mugabo agashobora kuronka isubiriza kugira kibahe umwimbu n'amafaranga rero twabibonye mu bindi bihugu aza tugira n'ubushakashatsi baragiye n'ahandi kuraba ingene babikora haba mu Rwanda haba muri Burkina Faso usanga n'igitegwa koko ikora ahantu hari ubugaragwa nk'aho hasa na mu rukoko usanga uruzuba ari kwishi uko bagiye barabivuga usanga ari igitegwa kimara imyaka myinshi agoza kukirikirana cyimbuka uko imyaka iduga ariko cyimbuka kandi kajyana n'ibindi bitegwa muri iyo ntumbero twagombye kubwira tuti igitegwa abanyagihugu bafise tubereke tubamura amaso tubereke akamaro muri iyo ntumbero twabikoze
nyakuba administrateur wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold ariko baravuga abahejeje kushikiriza ivyumviro vyabo Minani Herman na Madame Buhori Madeline bavuga ko ikibazo nyamukuru bahura nacho ari uko badafise ahantu hanini hagutse bashobora gutera ico gitegwa canke umwimbo wabo gashobora kongerekana mubona hari inyishi mushobora kuba mufise kuri izo mpungenge zabo mugashobora gufasha kuronsa ahantu hanini bashobora gutera icyo gitegwa kugira umwimbo wiyongere
bo murakoze cyane kubyo kuri intambamye yaho y'amatongo iriho kuburaho dushaka kurima yaguye mugabo nibaza ko nkuko tumaze kongerana amanama n'abajejwe gukingira ishamba cimeza rya rukoko cyane yensen kubyo kuri turabona ko ni ishamba rigeramiwe hamwe twoshobora kuwatera ibyo bivura hinda byotuma kombure tusubiza ishusho nziza iryo shamba cimeza kuko ivyo bivura hinda mu kubisoroma ntibabitema nibaza ko nicyo cyofasha mu kurondera handi hantu ushobora kurima hama n'ikindi kintu nosaba ku by'ukuri cyo kuraba no kuraba tukagura karere tukaraba nk'amakomine duhana imbibe na cyane cyane nka mucwitoke komine ya Buganda tukaraba komine ya Musimbuzi rero n'ahandi mu kiyaye kuko iki ni gitegwa gikunda kuba ahantu hasa n'ahashushe bukebuke atari ahantu hakanye nibaza ko gishobora kuba nk'aha mu kiyaye hanyuma kandi n'ikindi twosa ni uko abarimyi botahura neza yuko icyo gitegwa gishobora kuba n'ibindi bitegwa maze bigatuma atampunge ngo umuntu yobwira agiteye ntandari bitegwa hanyuma n'ikindi kintu mbona cyiza cyane cyo dufasha ni kwiga kurima kijyambere icyo gitegwa nk'uko turima umuceri nk'uko ubundi bushakashatsi bukorwa ku bindi bitegwa kugira ngo urime hato maze wimbure byinshi bakaba mbere kumbure n'ubundi bwoko bw'icyo kivura hinda ushobora kwimbuka cyane rwose kuko hari ibihugu bisa n'ibiri imbere cyane mu guteza imbere icyo gitegwa kivura hinda tukabifatira kwa karorero maze natwe tukagwiza umwimbo bivanye no kurima kijambere no kutera imbuto zisanzwe zimbuka cyane kuruta
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika Atanaze Mbonimpa mubeyoye irishira hamwe tubane ndibaza kwirishira hamwe riharanira na cyane cyane ibidukikije unabye ico gitegwa ingaruka yacu kubijanye n'ibidukikije nta bibazo gitera hama kubijanye no kongereza umwimbu kuronka ahantu hanini yo gutera ico gitegwa nibihe mwiyumvira muri yumvira nko kugukorera mu yandi nk'amakomine ahana urubibe na komine ya Gihanga
umugambi wo kugiteza mu ntara yacu mu ntara ya Nyanzara ibitegwa bikunda mu ntara ya Mayimbo ibitegwa bikunda muri Bugesera ibitegwa bikunda muri iyo ntumbero tumaze kugendera ayo makomini turaba aho biba basanga birahaba kugana n'abajejwe intwaro n'umutekano n'abanyagihugu ibyo twogushyira muri ayo makomine n'izo ntara twavuze ikindi gikomeye ni uko twobandanye ubushakashatsi dufatanije n'ibigo bibijejwe kugira turonke ubwoko bwimbuka ubundi barabibonye ahandi muri Burkina Faso mu bwoko dutera mu Burundi ni ubwoko bita ja trofa kurukas bwahasanze ari ubwoko bushika nk'ijana ku isi bitwarera indera yo gushakashatsi aduha inyishu baza ko tuzoba dutoye inyishu iyo mpungenge yuko umwimbo utazurafunguka gusumbya undi bwoko buri kubarakorerwa ngaha mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza. Tuze kuri Minani Herman, muramaze kugurisha ibiva muri ico gitegwa nk'ayo masabuni, ngo tubwira ukugene uwo mwimbo wanyu, ukugene muriko muragurisha ivyereke biva muri ico gitegwa ca Jatropha, ico mwo kwifuza kugira ngo muronke umwimbo kurushiriza, kugira ngo mugurishe ibiva muri ico gitegwa kurushiriza, nico mwo saba ari inka administrateur canke Atanazi Mbonimpa mwo shobora kubiducira ku mayanga.
Ego twebwe twaragurishije, urumva mugabo nkuko nari namye ndabivuga, iyo igitegwa cyose kiriko cama ubwa mbere urumva kiba kikiri hasi chama bike. Nari navuze je ko nari nashoye gutera ihegitari imwe kuko ariyo nari mfise. Narashoye gukuramwo ibiro amajana 4. Ariko uyu mwaka ndabona yuko byiyongereye kuko uko gikura kiduga niko kiguma ciyongera umwimbo kuko ariko kigira amashami menshi aca yamari menshi. Ubu rero ndategekanya yuko uyu mwaka nshobora kuronka hagati y'itoni imwe n'inusu canke itoni zibiri. Urumva rero uwo mwimbo uri jewe ndabona kuzobushimishije kuko ndabona ko mu mwaka uza naho bizobandanya biduga kuko uko kiduga amashami akaba menshi niko cama byinshi. Kandi rero urumva naco ico twagikundira nuko nyene ari giti uguma wamura gusa atari giti utema ngusubire gutera bushasha. Urumva aho wamuye gikuye ko ibyamwa byose imvura iguye kirasubira kigaca kinaga cyacyonyera kikagira urushugwe kikongera kikama ibindi.
Ayo masabuni mukuramo na masabuni yo kwiyoga canke na masabuni yo kumesa?
Urumva isabune zivamwo zirashobora kuba izo koga, zirashobora kuba n'izo kumesa, zikora byose ariko ahanini zari izo koga kubera ni isabune z'akamaro cyane kuko zifise ibintu zivura no ku mubiri ari nk'ubuherehere, ari bisekera bijya by'abana, eka zivura utuntu tw'utugwara twinshi nyine turi two ku mubiri. Hanyuma rero urumva mwene izo ntizari zikwiye kuguma zimesura, ahubwo zari zikwiye kuguma ari izo koga gusa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro k'ijambo abatwumviriza, aho turi kumwe na Atanazi Mbonimpa ayoboye Association Tubane ijeje gukingira ibidukikije, akaba ari kagerageza guteza imbere igitegwa citwa Jatropha bita ikivura hinda mu rurimi rw'ikirundi, ishobora kuvamwo amasabuni, amabuji, umwavu, kikavamwo mbere n'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba. Turi kumwe kandi na administrator w'intara ya Gihanga Ndayisaba Leopold, turi kumwe na Madame Buhori Madeline hamwe na Herman Minani. Ngaruke kuri Madame Buhori Madeline, mwariko muravuga ko ikibazo nyamukuru mufise mwishyirahamwe ryanyu abahumure bagerageza gutera icyo gitegwa ari kutaronka ahantu hanini ho gushobora kugwiza umwimbu wacu, nikihe mwosaba ari Atanazi Mbonimpa canke nyakwa administrateur wa commune Gihanga Ndayisaba Leopold kugira ngo babafashe gutuma muronka ahantu hahagije ho gushobora kukongereza umwimbu w'ico gitego?
Murakoze cyane ku mijambo. Niko nuko twane tubishaba kuva mu minsi iheze, twarabasabye bose yuko aho turimira ni hato kandi tuharima naho nyene turinze kwikoka. Harimo abantu batagira uko bari batishoboye, tukarinda kuhakota kuko nta maparsela dufise akwiye. Hanyuma twasaba yuko nyakubahwa Musante azimaze kuturonsa ako gatongo akakadusabira imbere, nawe ne siguyiwe arinda gusaba ariko nadusabire kugira ngo iryo shyirahamwe ryacu tumaze kwishyira mu runani, ubwo runani duce dukorera hamwe twese turi abanyagihanga turi muri komine yiwe, badusabire uwo murima koko tuwurime. Ariko nk'uko nabisabye na jewe harimo abantu tutishoboye kandi dushaje, mwebwe abakuru bacu tuzosaba nyakubahwa Mbonimpa aduserukire aze kutuguranira kanoti kadufasha kugira ngo turimishe uwo murima ukwiye. Duhamagara imashine kogere ko ziriho batuzanire imashini ziturimire, hanyuma tuzobarihe tuzogerageza uburyo bwose bwo kuriha nitwoherana. Nibyo twasaba mutubwire imbere n'itongo ryo twoshyiramo iyo mashine, hama tuzotakamba ntihatobura abagiraneza badufasha nka mwebwe nyene mukadufasha kubaka ako gasago ko gushyiramo iyo mashine kuko Imana yagiye imbere abantu bakayidufasha. Yaje nka do niko twabyumvise mu nama twaherukamwo twarashimiye Imana. None namwe banyakubahwa mudufashe n'ukuri kugira ngo natwe turabe ko twumva ibuzimu tukaje ibuntu. Murakoze
nyakubahwa administrateur Ndayisaba Leopold, mwashobora kwishyura ku vyo Madame Madeline Buhori avuze
kuri bari babusema kwirumye hato uyimbura bitandi nushaka guteza imbere gitego nuko nabivuze ni batako twamaze gutangura gufasha kugira ngo ahabimwa icyo gitego ashobore kwaguka twavuga ze yuko gifise icyo gitego cya trofa kivura hinda kamaro ntangere mu gukingira ibidukikije nibaza ko amwe y'NPM twofura neza kandi nabone barabyumva tukagerageza kugitera hatagira ibiti nibaza ko ubyo nafasha nayo mashyirahamwe nayo nyine koronkandi hantu akorera hanyuma ku bindi nabyo nibaza ko nukubana yatwingisha abanyagihugu na cyane cyane akajyamo n'ibintu by'ubumenyi nkuko nabivuze mu kuturonderera zijya zindi mbuto maze turashobora kwimbura byinshi twarimye hato mbere tukashobora no gukoresha n'ubundi buhinga butandukanye hanyuma hari n'ahandi hantu tubona tugashobora kurima tudashoboye kuhashira amazi na cyane cyane tutahavomeye ibindi biterwa twari tumenyereyemo mbarugo bitahafata aho hantu niho twashobora kuhatera icyo giterwa cyo kivura hinda kandi nibaza ko byadufasha kurima neza isi dufise tukayikoresha ku by'ukuri ugasanga turimbuye kuruta ibyo nibaza ko tubana tubiganira kandi nibaza ko ntambwe tugeze ko irashimishije kuko icyo giterwa hamwe twese twokumva akamaro kacyo nibaza ko izo nkungenge zo kubaho tukitera zohera kuko twese twocijukira hanyuma nkacasaba n'abarongoye asosiyasiyo tubane ko nabo nyine bogerageza kugira ngo bakimenyeshe n'abandi ahandi mu yandi makomine batarakimenya kugira ngo naho nyine bashobore gucicukira uko ibidukikije biraba ikomine imwe ntibiraba umuntu umwe biraba twese muri rusange
hama nawe Athanase Mbonimpa wabyishura ko iki
ibidukikije ntibigire imbibe nk'uko nyakubahwa Musantere abisukirije nuko tuzokwegera ayandi maprovinsi n'amakomine ibiterwa gikundamwo haba muri Bubanza cy'ibitoki Bujumbura Rirare mu Kumoso no mu Bugesera bijanye n'uburyo tuba turonse akabiri nuko tuzokwigisha abanyagihugu tubandanya tuba inyigisho zerekeye icyo giterwa na gatatu nuko tuzoza turadodora hirya no hino kugira turabe yuko igiterwa cyofasha mu kuzanira inyungu abanyagihugu cyane cyane mu kwingira ibidukikije no mu kurwanya bimwe bibangamiye ibidukikije mu Burundi no ku isi yose.
Radio y'u Amerika i Washington DC ikiganiro gihijamba batwumviriza. Ni Nani Herman akuvyerekeye mwebwe mutanguye kugurisha ibiva muri ico gitegwa jatrofa bita ikivura hinda mu Kirundi. Kubijanye n'igikorwa cyanyu cyo kugurisha ibivuye muri ico gitegwa ibibazo mufise n'ikihe musaba nka Athanase Mbonimpa ashobora kubafashamwo mu minsi yavuba cyane mu minsi imbere.
Murakoze kintu no saba umushinga ntanya kwa Athanase ko nubundi ari basanzwe badufasha yazanyisho gitegwa twebwe urumva itegwa arakiduhaye twaragiteye ariko rero nabandi bariko babikenera kugira babitere mugabo ahanini bakabura ahantu hanini babitere ikintu rero nagomba kumusaba nuko yo dusabira akaraba uburyo bwose bushoboka akadusabira kugira turonke ahantu hanini cyane tugitere uwe gitegwa twaragikunze hanyuma umushinga ntanya Athanase yaramaze kuduha imashini yo kuzoza iragisya kugira twebwe tukikorere mwa masabune twebwe nyene n'amabuji hanyuma ikintu twozo hava dusaba ariko tubonye yuko byose bimaze kuba neza twozo hava dusaba nka credit y'akamyonete kugira ize iragikora mu murima ikijana hi mashini zobire numva atane ibindi byinshi nokuriwa ndamusaba ku munezero dufise
ari cyo mubona mwofasha mu bihe bya vuba Athanase
bizanyigisho ni nkuko twabasabye ko baje hamwe bakiyunga bakatwereka aho bazoshira iyo mashini izakira cyarabonetse cya gatatu yaravuze isherekeye ibintu by'ingurane kugira ingurane abantu baroye hamwe ngo tuzabonetse rero tuzabana tubiganira n'ababatwara n'abatwara aya mashyirahamwe n'abanywanyi babo kuko twemirije kandi mu minsi ya vuba tuza kuvuga ibyiyumviro byabo aho bigeze byerekeye kujyana iyo mashini ibegereye bamenye kuyikoresha bamenye kuyitunganya kandi tuzobaha nuko tuzobereka n'umutekinisi mu mashinisti ra gutunganya mashini akaza arabereka ibintu ikora kanatsena nabo nyine bakaronka umunywanyi muri bo afata uwo mugambi mu minwe twifuza ubu nuko abanyagihugu twigishije icyo gisekuru gishyira mu minwe yabo ni ukuvuga mu kugitunganya kuva mu kugitera mu kucyubahiriza mu kugitunganya no mu gukora ibivuye muri icyo tugurahinda dushaka ko umugambi ubu wabo ubu tubaha ubumenyi babaha n'inyigisho bashobora no kwasiterukira aho badashobora gushyika cyane cyane mu kwegera abajejwe intwaro abajejwe amatongo birabafatse akabazo bari bashize mu mvugo cerekeye amatongo mato kugira bashobe gukora hamwe ahantu hanini kugira n'umwimbo wongerekane.
Mwavuze ko iki gitegwa kitavamwe amasabuni gusa n'amabuji hamwe n'umwavu gishobora kuvamwo n'umuyaga nkuba n'amavuta ashobora gukoreshwa mu modoka. Mwatanze akarorero kabis mu Rwanda itsanzwe ikoresha amavuta avuye muri cyo gitegwa. Ni ikihe mubona mwokora kugira ngo imigambi nk'iyi ishobore kwaguka n'amabisi ahandi cyanke umuyaga nkuba uboneke uvuye muri cyo gitegwa? Ndazi kwa migambi iri imbere mugabo mufise mu mutwe mwo bitubwira muri make cyane.
Ambere no kumenyesha cyane uruhara runiniya urugero runiniya amaro kuri cyo gitegwa. Aba nuko na leta ishobora kwifata mu ngongo kuko tutanze dukorana nayo haba mu batwara abandi haba mu kigo UNCN barira n'ayandi makungu dukorana amashyirahamwe ajejwe ibidukikije icyo tumaze gushikako kugira dufate mu mugongo ku buryo mu minsi iza nkuko bigirwa n'ahandi habonetse amatongo akwiye nta kibuza agashatse kabufi umenyetso ashobora kuburondera n'ahandi ngo twagiye tutabirondera ahandi. Ibaza yuko iminsi izoza ari igitebo gishobora kugira ingirakamaro haba mu gukoresha amamoteri haba gukoresha imodoka haba no muri izo bindi twavuze by'amasabuni haba n'ibyo byerekeye umwavu. Ibyo byose ni ibintu bishobora gushikwako. Igikuru ni uko intambwe twabonye ari nziza kandi n'abanyagihugu bacijukiye kandi bafashije cyane mu kumva uwo mugambi.
Ikiganiro twateguye ngihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika kiyafi kuturangirana umwanya ni muto. Yamana nashakanya kubahwa administrateur wa commune Gihanga ndayisaba Leopold agire cyavuga nimba ari icyo mufise mushobora gushikiriza muri make cyane imbere yuko urangiza iki kiganiro kubijyanye n'iki gitego.
Murakoze cyane. Ikintu kiza nuko ubukirakamo cyane yandi mashyirahamwe murumva ko iri shyirahamwe ari ryo rimwe ryonyine ririko riragerageza guteza imbere kino gitegwa ni ugutera akama yandi mashyirahamwe ku by'ukuri asanzwe yitaho ibijyanye n'ibidukikije kugira ngo nayo nyine afate mu mugongo haba mu kugira ubushakashatsi byerekeranye n'icyo gitegwa kugira ngo tugiteze imbere kuko tubona yuko gishobora gufasha haba mu gukinga ibidukikije haba no guteza imbere abarimyi bacu. Hanyuma nkacantera akama n'abanyagihugu bose kugira ngo bijukire icyo gitegwa ntibakibone yuko umenya nta kamaro gifise. Hajya nasanze ko kutaja hamwe n'abandi cyangwa utarabira akarokeza ku bandi bituma ugumye inyuma mu bijyanye n'iterambere. Nibaza ko iryo shyirahamwe ryacu association tubane ritatereza amaso hanze y'ibihugu mu yandi makungu nibaza ko nabona akari gushobora kugira icyo batereye ku bijyanye guteza imbere icyo gitegwa. Asaba ko rero ubushakashatsi kuri ico gitegwa ku by'ukuri bwokomera mbere nkasaba n'ubushikiranganji kurimye n'ubworozi gufata nkama ico gitegwa bagifate nk'ibindi bitegwa kujya bateze imbere ibigori kujya bagira ubushakashatsi ku muceri bagira ubushakashatsi no kuri ico gitegwa maze bashobora kugiteza imbere. Hanyuma abanyagihugu ku by'ukuri bashobora kwisonona bave mu bukene mbere n'igihugu bacu nyine gitera imbere. Hasigaye muri make kubandanya dushyira ingufu hamwe na cyane cyane abo turongo abanyagihugu n'ayo mashyirahamwe nyine nkatera kabo mbere n'ikigo UNCN kugira ngo byo tumaze iminsi tuvugana kugira ngo babishyire mu ngiro maze nabo nyine tubafashe gukingira ibidukikije cyo kibira cyangwa iryo shamba kimeza rya Rukoko tubafashe kuko twabuze ko ibidukikije bigira imbibe kandi ibidukikije ntibiraba umuntu umwe biraba twese atanu mapfuye inyuma.
Murakoze. Cari ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika aho twari kumwe na Athanase Mbonimpayoboye association tubane kingira ibidukikije. Twako tuvuga ku gitegwa jatrofa bita mu Kirundi ikivura hinda kifasha kuvamwo amavuta, amasabuni, amabuji, ka umwavu gishobora no gutanga umuyaga nkuba. Twari kumwe kandi na administrateur w'intara ya Gihanga nyakubwa ndayisaba Leopold. Twari kumwe na Madame Uhori Madeline ari mu bantu bimbura icyo gitegwa cha jatrofa na Minani Herman ari mu bantu bakuri inyungu muri icyo gitegwa mu kugurisha ibintu bikivuyemo nk'amasabuni n'amavuta. Turabashimiye mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.